Petero wa kabiri ikigabane cya kabiri. Ariko harabigira bavugishwa n'Imana kandi mu bwoko bw'Abisirayeli, nkuko no muri mwebwe hazoba habigisha b'ibinyoma bazozana inyigisho mu mpisho zirema ibice zitera guhona, bazokwihakana na shebuja yabaguze bihamagarira guhona gutebutse, kandi ingeso zabo z'isoni nke benshi bazozikurikira. Ku bw'ibyo inzira y'ukuri bazoyitukisha, kandi kunokera inyungu kwabo kuzobatera kubungukira ko bababwiye amajambo y'amaremano. Ntibateba gutsindwa n'urubanza kwabo uhereye kera, no guhona kwabo ntiguhunyiza, kuko kw'Imana itagiriye ikigongo abamarayika bakoze ivyaha, ariko ikabakororera ikuzimu, ikabashira mu byobo by'umwiza ngo babikirwe gutsindwa n'urubanza. Kandi kwitagiriye ikigongo isi ya kera, ariko igakiza Nowa umwigisha w'ibyo kugororoka hamwe n'abandi ndwi, aho yazana umwuzure ku isi y'abatayubaha, kandi bisagara by'i Sodomu ni Gomora ko yabiciriye urubanza rwo gukomvomvogwa, ikabigira umunyota, ikabishyiraho kuba akarorero k'abazogenda batubaha Imana, ikarokora Loti umugororotsi. Yababazwa cyane n'ingeso z'isoni nke z'abatirinda, kuko uwo mugororotsi aho yaba muri bo yagira akabongo ko bukeye mu mutima wiwe ugororoka kubw'ibikorwa byabo by'ubugarariji yabona akumva. Umwami Imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza no kurindira abagabitanya mu gihano gushitsa ku munsi w'imanza, ariko cyane cyane abagenda bakurikira iby'akameremere kabo bifuza ibihumanya bagakengera ababaganza. Ntaco batinya ntibakugwa ku ijambo, ntibahindishwa agashitsi no gutuka abanyacubahiro, ariko amarayika naho barusha abo bantu inkomezi n'ubushobozi, ntibarega abo banyacubahiro ku Mwami Imana ntibabatuka. Ariko abo bantu bameze nk'ibikoko bitagira ubwenge, ibikoko bukoko byavukiye gutegwa no kwicwa, batuka ibyo batazi, uguhonya kwabo kuzobahonya nabo, bababazwe n'ibibi nizo ngero z'ubukozi bw'ibibi bwabo. Bumva ibibahimbara rukwirirwa badayangwa, abo n'amarabaga n'agasembwa badayangishwa n'ibyo bagunze, bagisangira namwe ibyiza. Amaso yabo yuzuye ubusambanyi, ntahaga ibyaha, bahendahenda imitima idashikamye, bafise imitima yamugariye kunokera inyungu, n'abana b'ibivume bataye inzira igororotse, barazimira bakurikira inzira y'Abaramu. Umwana wa Beyori umwe yakunze ingero zo kugabitanya, ariko hari kuvuga ababwiwe hamwe indogo bitazi kuvuga, yavugijwe nk'iryo umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muntu avugishwa n'Imana. Abona amasoka kamye kandi n'ibipfungu bitwagwa n'igihuhuta, barindirijwe umwiza w'umuzitanya, bavuga ibitumvye by'ubwibone bitagira icyo bimaze, bahendahenda bariko baridohora mu bagenda bazimiye, babahendahendesha ukwifuza k'umubiri n'isoni nke, babasezeranira umwidegembyo, ariko ubwabo n'abaja b'ibihumanye, kuko icanesheje umuntu kiba kimuhinduye umuja wacu. Namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza ko arabateye kudohoka bakava mu by'isi bihumanya, maze bakongera kubyizingiramwo bikabanesha, ibyo hanyuma byabo birusha ibya mbere kuba bibi. Icyo baye cyiza kuri bo iyo aba batigeze kumenya inzira yo kugororoka, hako basubira inyuma bamaze kuyimenya, bagati cyagezwe kera bahawe. Ibyabashitse ko n'ibyo umugani w'ukuri ngo
imbwisubiye kuvyidashwe,
kandi ngo
ingurube yuhagiwe isubiye kwivurunga mu byondo.